Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ibiganiro vy'Ijwi ry'Amerika tubashikiza iminsi yose mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice bitatu no kuri Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 kandi nuko dushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com ubona wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abakurambere mu Burundi bambara impuzu zikozwe mu bishishwa by'ibiti nk'imihororo, imimanda n'imivumu, yamara izo mpuzu zasubiriwe n'impuzu z'abanyaburaya kuva ku gihe cy'intwaro za gikoloni. Yamara izo mpuzu za kera zivuye mu bishishwa by'ibiti ziriko ziragarukirwa ishyirahamwe Murundi Kazi Fashion riyobowe n'umwigeme w'umurundi kazi Anike Kabatesi ririko riragarukira izo mpuzu. Anike Kabatesi yavukiye mu ntara ya Muyinga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1983 mu buraruko bw'u Burundi. Yamanutse mu gisagara cya Bujumbura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu. Muri iki gihe akaba aba muri Quartier Rohero mu gisagara cya Bujumbura. Azwi mu buhinga bwiwe bwo guhingura impuzu zaho hambere zikorwa mu biti. Amenyesha ko icyumviro cyo gukora impuzu z'ibiti cyamujemo kuva akiri muto igihe yiga mu mwaka wa gatanu w'amashuri yo mu ntango, aho yumva bavuga ko impuzu zo mu bishishwa by'ibiti zambagwa n'abarundi mbere y'igihe cya gikoloni. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani icyo cyumviro yaragishyize mu bikorwa mu gushyiraho ishyirahamwe ryiwe bwite ryemewe icyese mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe, rikaba ryitwa Murundi Kazi Fashion. Amenyesha ko akora impuzu zifatanye ubuhinga bwa kera n'ubuhinga bwa none. Muri iki gihe yambika abacuraranzi n'abategetsi, abantu bamaze gukura mu myaka n'abandi bose bakunda impuzu ndangamico. Amenyesha ko ashorera impuzu ziwe mu bihugu bya Kenya, Uganda, u Rwanda, Ububiligi n'Ubufaransa. Afise imigambi yo gushorera izo mpuzu ziwe mu bice bitandukanye byo ku isi. Yaragiye mu mahayanishwa y'imideri, haba mu Burundi canke mu bihugu byo mu karere. Nizihe mpamvu zatumye Anike Kabatesi gukora impuzu zivuye mu biti abigira umwuga? Nibihe amaze gushika ko muri uwo mwuga wiwe? Nibihe bibazo ahangana navyo muri uwo mwuga? Nihe migambi afise iyo muri kazoza? Nivyo tugira tuganire mu kiganiro muri isanga. Wiriwe Anike Kabatesi.
Mwiriwe.
Wo kwidondora kurushiriza kuba ariko baratwumviriza imbere ko dutangura iki kiganiro?
Ego ahanini ya mwamaze kuvuga izina ryanje ni Kabatesi Anike, nkabanzi ku kazina kubuhizi mu rundi kazi wakazina nkabona kitwe ntangwe gukora ibyo bikorwa, ari naho havuyeho kugururaho iryo shyirahamwe mu rundi kazi Fashion. Kubera bari bamaze kumenya iryo zina barifatanya n'ibikorwa ndiko ndakora, nshashyire ko akantu kajyanye na Fashion kuganerekane ko yari imyambaro kuko impuzu z'ibiti kera zarizo izambagwa muri kino gihe ziriko zirambagwa.
Icyo cyiyumviro cyo gukora izo mpuzu zivuye mu biti cyakujemo gute?
Icyo cyiyumviro cyavuye cy'uko babisigishije mu mpapuro mu mwaka wa gatanu, ngo akana bayaga karabazagiza ngo kabaza kera bambara gute, bambara impuzu z'ibiti. Hanyuma nawe mamugira ku muriri aramubwira ko azava mu biti by'umumanda, umuvumu n'umuhororo. Je mu mwanya niyumvira ukuntu igishishwa cy'igiti gishobora gukora ku mubiri w'iwanje, numva ari ubwenge natahura ariko hacu uko naguma niyumvira cyane niho niyumvira uko bakiri bari bashoboye kuko nakuranye nyo ku wanje mu ntara ya Muyinga akaba yambuze imiti ya kirundi kandi nkabona kurakize nacanangwa kubona rero ubwenge bari bafite bidasanzwe kugira abashe guhitamo ubwo bwoko buti bw'ibiki bitatu bisa mu ishyamba ryari rihari ntangura kurana n'ubundi bumenyi ukuntu bashobora kumvura inkorora inzoka kandi nkakira abazungu bacacu bari bwegere batuzaniye rero ni hagatima katangura kuvaho nshaka kubibona kubona ibyo biti kubona ingene zikomwa no kwambara nkaraba icyo kuntu bashobora kuzambara
muri ibyo biti bitatu nikihe mushimikira ko mu mwuga wanyu ugukora izo mpuzo
ibyo biti bitatu byose nibyo tugikoresha muri kino gihe ni umumanda umuvumu umuhororo ni biti biri mu ntara zose z'igihugu cy'u Burundi naho bitari ahariho hose si biti batera mu mashamba ibiti byitwa ibiti by'Imana ibiti by'Imana nuko icyo gihe ku ntwaro ya cami barariha ikibanza kidasanzwe aho umwami agiye gutembera kugira agiye nko mu yindi ntara yategereza kuhatera icyo giti kugira yerekane ko ashoboye kugendera mu ntara bishobotse banashaka akahasiga n'umuryango ibyo biti babitera ku ngo bakabishyiramo n'ibindi biti by'imirinzi byari bifite ikintu kidasanzwe ibyo biti ari nabyo nyine batera naho babandirwa ko ibyo biti rero byari ku bami byari bifite ikibanza kidasanzwe ko babikoramo impuzu bambara kandi bakangurira bakabyita ibiti by'Imana ko babona kumenga birafite ubundi bumaze bari bafite igenere babyizeye babishyiramo n'imitima yabo yose
icyo gikorwa cyanyu cyo gukora izo mpuzu bivuye ku bishishwa by'icyo giti mwo duciye mu mayange ku mayange kugene mu bigenza
ego mageje amashuri matoyi niho nagera amashuri yisumbuye mu gisata c'indimi bagenda basigisha ingene akera bambara hanyuma mu 2008 niho natangura gukora umwambaro wa mbere kugira nshe kuronka iyo mpuzu ndayibone ndayikore ko nagendeye mu kigo ndangamico cy'Ujumbura ariyo mize vivo hanyuma ngenda ariko ngenda ngana baranyereka ako gahamwe akabindo bari bambitse umuntu bakoze mu giti mu gishusho bamwambikaga akabindo akabindo kari agahuzi bambara bafuka igitsina gusa kuko kera ntibambara bose kuva ku mwana muto cyane ku kuzi bambika umuntu bivanye n'ibigero agezeho n'ibihimba byanyoherereza ndababaza ukuntu ushobora kuronka iyo mpuzu nta nyishu bari bafite bampa bambwiye ko izo mpuzu z'ibiki atawundi buzikure kubera nari umuntu nari umwana mbazagiza cyane kandi n'ubu ndacyabaza niho naguma aho ndi hose vuga ko nshaka kubona izo mpuzu z'ibiki ntazongenda gutora urupapuro rw'amashuri yisumbuye ntazironse ngenda ndabyibeshangisha mvuga niho nari umuntu ampa impuzu y'igiti ive mu ntara ya Gitega igitambara kimeze nyine kiri ngaho kitabariye niyumvira rero ko niyambara nk'ikindi kintu hanyuma nkagereka ko ejo tuzajya ibirori ko ndiyumvira niho nafunga amaso cangenda ku mashini kubashonesha imashini ndabashakira ijipo akaburuzi agatambara nkakujya bambara agatambara kera hanyuma ndamubwira ukuntu ashobora kunshonera bagashona bagashyiramo agaharire ni nka dublure kugira ya mpuzu y'igiti ije inyuma bose bayibone mbwa ku rukoba rw'uwanjye hagume hariko impuzu isanga tumenyereye hanyuma navuze gukomanda umutima ndavuga imashini niyo apfagiye nzoyikoresha kuko nari nzi ko ntanze akazi kagoye
kuva kuri ivyo bishishwa gushikaho mukora izo mpuzu ibikorwa hagati y'uwo mwanya n'ibihe mwo ducira ku mayange ngene mu bigenza kuva abantu bumva gishishwa cy'igiti hama bakabona impuzu ivuyemwo ni gikorwa gikomeye kigenda gute
bazikuzeye cyakomeje imangu nko mu ntara ya Gitega turafite n'abatama n'abasamakazi mu gihe ngo bashobore kubandanya ibyo bikorwa ariho nashoboye gukora ubwo bumenyi mu guharura agashishwa k'inyuma bakamera nk'uharura kugira harura ikiraya mu kudakura bw'igishishwa cyose hanyuma hakaba hakomora buhoro buhoro kugira ntigitaduke nko hagati hanyuma kikajya ku mukomero umukomero n'igiti kiba kiri hasi umuntu agakomesha impangu nani nk'akantu kameze nk'akanyundo niko gushika itasi ko tugakoresha mu buryo bwa none nta kindi kintu kitashobora kongeramo hanyuma bari bafite nyine n'ukuntu basanzwe n'izo mpuzu n'ubu zirahari ziterwa amabara bakoresheje ibishushanyo rwo mu mwonga kera hariho ibintu byo gucapa rero kugira basharize impuzu ugasanga bagize umuzingi bagize agakwego nabyo nyine ariko iyo muzo gushika icyo gihe iraboneka igitambara kandi umvire wo muri buryo bwa none iyo muzo bw'ibinyorohere kwambara je ndu nkundi muna yambaye nkigize zambagwe mu manza gusa umuntu yambaye mikoti yambayemo jipo n'ikanzu niho naca mbandanya kuri mutayeri ndafata impuzu ya mbere ndayambara impuzu ya mbere nashoye kwambara nashafye ko Afurika n'u Burundi kuko nashaka kwerekana ko ari Burundi buri muri Afurika mu mwaka ngeze amashuri yisumbuye haragiyemo n'akantu k'ishaka gushaka kubimenyekanisha cyane ubyatereke ko Abarundi bari batishoye imbere y'umuryango w'abazungu none nashaka kuvuga na Afurika.
Hanyuma umuntu yitegereje izo mpuzo mukora muravuga ko mwatanguye iyo shira hamwe ryanyu mu Burundi kazi fashion mu mwaka wa 2008 mugabo mwajyandikishije mu mwaka wa 2010 mukoresha abantu banganike mukoresha abantu banganike muri iyo shira hamwe
iyo shira hamwe ego twajuguruye mu 2011 muri API ugo ruganda gushika muri kino gihe ndakorana n'abashobora kuzikoma nkabahemba ndabahemba ngaho nyene ngoma hanyuma nkakorana n'abatayeri nabo nkora n'abatayeri batandukanye bagiye baragenda uko ngenda ndiyumvira ngenda ndakora igikogo nabo nyene turavugana nkabaha amafaranga bagakora bakarangiza nkongera nkakorana n'abakora amasakoshi abakora izo nkofero nabo nyene nkabaha amahera nkongera rero nkaronka uguma mu kigo ndanga n'icyo cy'Ubujumbura aho nsanga ndikunda zidandariza imisi yose wewe asigeza kuhagumya imisi yose kugira abantu bagume bashike kuraba no gukora ko ni kwa gusa babanze bamenye n'ibyo bintu hanyuma bashimire bakagura.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turiko tuganira n'umutumire Anik Kabatesi afise ishirahamwe mu Burundi kazi fashion rikora impuzu zivuye mu bishishwa vy'ibiti. Imbere ko tubandanye ikiganiro ndabona abatwumviriza batanguye kudutera kamo. George ari ku murongo wa telefone. George wiriwe? Watubwira ikibazo uhise canke intererano watubwira naho uri n'irindi zina?
Nitwa ndiwo kugaye George.
Uhamagaye urihe?
Ndi mu Burundi. Nitwa ndiwo kugaye George.
Uhamagaye urihe?
Mu Burundi mu Kirundi. Ndi mu Burundi mu Kirundi.
Ufise akabazo cyangwa intererano?
Nakabazo. Bacha tubabaze. Ati ubu muri iki gihe cyacu. Ubu hamaze kuza ibintu bya moderne y'abazungu. Umuntu ashaka gukoresha impuzu y'igiti ashaka kwigana uburyo bwa kera bw'abasokuru yashobora kuyironka bitamuvunye bitamugoye.
Reka bishure mu mwishure ani
ego mwafasha gusubiramo ikibazo neza arabajije
musubire mubaze
twari tubajije
ego
ati twe tuba mu Kirundo
ego
wo mu Kirundo Kirundo twese mu kuvuka twavutse muri 1995 ibintu by'imodi za kera byarahije bama tujyaho zaba mu manda umihororo n'ibindi bikene ubwo twavugize mu ishuri twajya tubaze ati ubu urabona imodi z'ubu twambara na ba moderne y'abazungu imyama y'indisiya bakoze amakoto nta bintu nyine bya kera by'imodi za kera by'ibiti tukibona none nk'ubu ariho umuntu ayishaka ari ukora takaranga k'Iburundi yayironka yabimworoheye
ego arashaka kuzironka kuko dusanga dukorera mu kigo ndangamico cy'Ibujumbura muri Mize Viva hamahuguriwe kuva ku wa ndoshika kwa mungu zitazi ibiri z'agatondo gushika saa kumi n'imwe ushaka kuza kuraba ushaka kuzikora ko n'ushaka kugura arashaka kuzironka ni nk'uko mushobora kuraba n'uwo mushobora gutuma ari nko muri Bujumbura akaza akabagurira hanyuma akabarungikira ahandi hafi cyane.
Murakoze ubundi dufise ku murongo wa telefone ni irakoze uratwumva irindi zina naho uhamagaye uri n'ikibazo cya intererano
irindi ni Akiyasi.
Uhamagaye urihe?
Okay, ndindiri tumeri kumene na tarango. Makubati wa mutumire. Ile nkongo dufatitwe ihana bice. Isi, abarabona hege tse mwenye kitila. Mwana batu wa rongo wa kire. Hageche chango ariko barakandi atabi shitranya etegereza bigirana nk'ibyo bo kugira abakunde barumvakirere
Reka bishure mu mwishure yani
mufashe kandi gatoyi ku impumuco w'icyo kibazo
arababajije ngo ko muri ko mukora impuzu zifatiye ku buhinga bwa kera kandi ubu mu bihe tugezemwo ari bihe biteye imbere mu byerekeye gukoresha ubuhinga bwa none mu gukora impuzu zimeze neza niki ariko arabaza nimba mushobora kuronka amasoko mushobora kuronka ingene muzigurisha
ego ubu turabigurisha ni impuzu dukora uvuga yuko ari ubuhinga bwa kera bucyo kimwe na biko burajya mu buhinga bwa kino gihe kuko wumvikije impuzu z'ibiti ntabwo ari imbega gusa harimo amakoti bambara bakajya gukora mu mabiro bayambaye bagashobora kwambarana ku majinsi n'ibindi bintu hariho amabubu hariho amajipo hariho amakanzu impuzu udashobora gutandukanya mu y'abazungu no muri kino gihe n'abazungu bariko baranazambara turetse n'abarundi batari bake mu gihugu cy'u Burundi babona babyambaye kandi bakabyambara ariho hose ntibisaba imanza hariho n'inkofero bambara n'isanzwe amasakoshi bashobora gutwaramo amadokima yo ku kazi cyangwa abakenyezi bashyiramo ibintu ni ibintu byiza cyane itandukaniro rihari ni uko umuntu aba yegereje cyane kugira umenye icyondo gike ubundi bwo biri mu buhinga bwa none
umuntu yitegereje uravuze yitegereje ategereye cyane ko adashobora kubona igihushane ni impuzu umuntu yovuga ati zoroshe cyanke zirafise ikintu zitandukanye n'izi dusanzwe tumenyereye
ziroroshe hanyuma itandukaniro rihari nuko ushobora kubona nk'impuzu duhafate nk'akarongo ku mavelu cyangwa tugafata nkale ubona umenga ari akantu gatandukanye mu gitambara navyo nyine n'iryo tandukaniro rihari hanyuma hanini y'abadozi usanga mu ibara ry'inginagina usanga ari ibara rimwe kuko nta rindi bara nta mabara y'ikizungu arimwo n'impuzu zigikozwe ata kintu na kimwe cya peteroli cyangwa ubuhinga bw'amamashini yandi binjiyemo
uravuze ku bivyo vyerekeye amabara kubo baba bazikunda mugabo bagashaka ibara ritari iry'umugina ni igikorwa kitoroshe rero
ni igikorwa caba coroshe cyane ariko uravye ubwiza bw'iryo bara hako ushyiramo irindi bara woshobora kwambaramo ishati ritukura ugashyiramo ishati yirabura cyangwa ukambara ku ipantaro y'irindi bara ni ibara ridasaba ko wakurigura ushyiramo irindi bara kandi nkatwe dushaka kugira iyo mpuzu y'igiti izigume imenyekana uyibona ashobore kuyirangira uwundi amenye ati irya ni impuzu y'igiti ushize nk'ibara risa n'urwatsi rutoto nta muntu ashaka kumenya icyo ari cyo kandi nasi inkundo dufite dushaka uburyo bwose tuzikoresha ibyo bishishwa by'ibiti bigakora mu kwambara cyangwa ahantu bagira nko mu biro kuri ya mpuzu y'igiti imenyekane kandi igira akanovera
muzihingura gute izo mpuzu mumaze kuronka ibyo bishishwa mukamara kubihingura mu ntango kugira ngo ivemwo izo mpuzu nibihe mukoresha ubuhinga bwa none
duhera ku buhinga busanzwe ubuhinga dusanzwe dukoresheje imangu uko nyine kuziko amatake nta kimwe kirimwo gukurikira tujya mu buhinga bwa none kubera dukoresha amamashini zishonwa nk'izindi mpuzu izo arizo zose kuko iyo ndose nk'umukiriya akeneye impuzu arashaka kumbwira ntigenda ashaka umuderi kanaka nkamukorera umuderi uwo ariwo wose yifuza mugaba dukoresha icyo gitambara cy'iwacu
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga tuganira na Anika Kabatesi afise ishyirahamwe murundi kazi fashion ikora impuzu zivuye mu bishishwa by'ibiti zigafatanya ubuhinga bwa kera n'ubwa none mu gukora izo mpuzu tugakure ku mirongo ya telefone aho dufise Dani ku telefone Dani uratwumva
ego ndabumva cyane murakomeye namwe
turakomeye wovuga irindi zina naho hamagaye uri n'ikibazo cya intererano
nitwa Dani Promesse ndi mu gihugu cy'u Burundi neza neza mu gisagara cya Bujumbura
ufite ikibazo cya intererano
yego bwa mbere na mbere manje gushimira cyane uwo mwigeme kubona yarageze ahantu yumvira icyo kintu cyiza kitaboneka cyane hano mu gihugu cy'u Burundi hari haciye imyaka myinshi rwose twe twabyumvise n'abato kuva kera yuko abantu bambara impuzu z'ibiti ariko turabona ko uwo mugambi utagiye bugirire manje kumushimira rwose ama icya mbere ndamubaza kimwe ni kumubaza ubwoko bw'ibiti yabuvuze babukuramo ariko nagoma ndamubaza bivanye n'ubwo bwoko nyene bw'ibiti n'ibiciro bigenda birarutana ku giti giti mwa mwakozemo iyo mpuzu
mu mwishure
ego ndashimye cyane ku kunezerwa n'ibikorwa dukoze ndamushimiye ikigira kabiri nuko izo biti ntituraba igiciro bivanye n'ubwoko bw'ibiti ibyo biti byose bitanga igitambara kimwe nta tandukana rihari igiciro kivana n'icyo kintu tudandaza ari nkofero igira igiciro cyayo isakoshi ikoti cyangwa ikanzu cyangwa bivanye n'umudeli umuntu asaba ego
hanyuma nashaka tubandanye iki kiganiro ubona umwimbu uhagije w'izo mpuzu ibyo biti uvuze ukoramwo bakuramwe ibyo bishishwa birahagije igiti kivuye kwigishishwa kirashobora gusubira gukoreshwa cyane kiba gipfuye
mu buhinga bwa kera igiti kwiye kwigishishwa kiretse umuhororo ariwo wonyene utegereza kutema ugakuraho igishishwa wongera ukagifuka kigagira ikintu bita indugumba ukoresheje nk'ubwatsi nyuma y'imyaka ibiri kiba gisubiyeko hanyuma iyo dushitse tugagikoresha icyo giti cyose icyo giti kiroroshe kugwizwa kuko gitegwa kujya kumwumbati na kanimu k'igiti ishami rimwe riyasha kuva ko nk'imibyaro irenga 30 nayo igiti cyose ugirakata nk'amashami nkangahe uduga urashobora guronka n'ibiti bingana imibyaro irenga 100 ku giti kimwe
igiti gifata igihe kingana iki kugira kigere ko mukura ko gishishwa
igiti kiramara imyaka myinshi tubiravye kubera ubusinda byiweza neza mu byo maze gutera muri kino gihe ariko ingene bavuga baravuga gushaka kumara imyaka 10-15 ariko mu mwizero mfite muri kino gihe nibaza yuko umuntu dutangwe kuyitera ibiti nk'utwa bitanguye tuzokwiga ukuntu ibiti bishobora gukura mu mwanya muto yugira bishobora gutanga inyishu mu mwanya muto
mwitegereje
icyo gikorwa gira kabidushitseko
mwitegereje umwimbo mumaze kugira w'izo mpuzu mubona abarondera kuzigura ni benshi cyane ku buryo mwo kwibaza ko kuronka ibyo bishishwa bikoreshwa mu ntango byo hava biba ikibazo canke nta kibazo mufise gushikubu
ubu nta kibazo ndagira kijanye n'amakomande y'ibyo bansaba ngo ananire kwishyura kuko ibiki biracahari hanyuma ngiye kuraba kubazigura ndabona ko benshi ndabona ko ari abantu bakuze baba batahura ibyo ari byo abandi garuka nabwo ndabona ko bari gushaka kubigura mugabo udashoboye kubigura kubera igiciro ni impuzu zitari ku giciro kiri hasi cyane kuko zitoroshe no gushobora gutegura
ibyo ntibishobora kuba ikibazo kubo muhiganwa bandi bagurisha nk'izindi mpuzu zisanzwe
oya ntikiraba ikibazo na gato kuko iyo mpuzu y'igiti nisho ntiyaje gutora inyishu y'impuzu abantu bamwe bakeneye kwambara cyangwa abanyamahanga ahanini iyo ni impuzu bambara batanga kumenya akamaro kayo ukabona ko bayimegererewe bakayambara kubera ari iy'umuco bakayambara kubera baba bumva ko bafite ha gukunda icyo kintu ahanini nk'abarundi babyambara n'abari n'ababimegererewe ndabye nko mu gihugu cy'Uburundi abambere nabonye bafatira ingambo yo kubyambara n'abari mu ntwaro kugira bashobore gutanga ingufu ku bandi bashobore gutanga akarero nk'ubushikiranganji bwose nyine n'icyo kama rwarabaye rwa mbere hanyuma n'abariko n'abadutwara duhereye ku twari cy'Uburundi ku cyegera kiwe n'abashikiranganji urabona ko bashatse gutanga akarero kenshi abandi ndiko ndabona nabigisha bo muri kaminuza baba bafite nk'akanyota k'ukuntu babyigishije mu mpapuro bikarengabana bakabona urwaruka rwa kino garijyo ndiko ndemvira kubigarukana n'abantu bari kubona ko babimihimbariye cyane abasigaye n'abaririmbyi kuko nibo batahura ibijyanye n'akamaro k'umuco hanyuma abanyamahanga batari bake baba abazungu barabyambara bakabigura abarundi batari bake batanga kunezereza no kubirengeka hanze kugira bagure ibijyanye n'amakado ubika kugira bereke ko bafite ikintu birakiye muri kino gihe navuga kuva mu 2014 gushika uno mwaka ngeze ko ibyo bintuze ndabidandaza birampa akazi bigaha n'abandi na cyane cyane nk'ubu ngira ndangiza amashuri yisumbuye ndi ko ndandika igitabo ndabona ko ndiba mfite umwanya ukwiye rero wo gukora gusumba nkabishirizaho kugira ndabitware no mu mahanga ngo mirindiriye abakiriya hanze abakiriya ngaha mu gihugu barenda kunsangaho ndabona akanya keza wo gushobora kurabira hamwe ibijyanye kugira ikizi kibure ibiti muri kazoza na cyane cyane
Dufise kandi ku telefone n'impagaritse n'impagaritse uratwumva? Watubwire n'indi zina naho hamagaye uri?
Nitwa Magarita Onesfora, ndi mu mujyi wa Ngozi.
Ufise ikibazo cyangwa intererano?
Ikibazo, ikibazo harimo n'intererano yo gukeza uwo mugeni yinjiye mu gahunda yo gutanguza gukora impuzu z'ibiti twumvaga dusoma kera mu bitaro. Hama ikibazo nashaka ndababaza ikindi, yagaca ikibazo cy'ibiciro hagati numvise ko abazigura benshi n'abantu babizi. Nashaka ndamubaze nimba atari ibanga ikoti ishobora kwambara umuntu mukuru akunze umuntu w'umugabo yoba igurwa nk'amafaranga angahe? Hama ikindi nacyo nashaka ndamubaze ahantu umuntu yashobora kumutorera vuba kuko ndaje kuyigura aratumizagara cya Bujumbura mbe yoshya amutorera hehe yoyigurira hehe dashika mu magazi n'izindi mpozi.
Reka bishure mumwishure anege.
Ego ndamushimiye cyane kandi arakoze kuntera intege. Hanyuma ikoti igurwa ibihumbi 300 y'umuntu akuze cyangwa y'umuntu afite umubiri ubayabaye igiciro ni kimwe ku makoti yose. Hanyuma tukaba dusanzwe dukorera muri Mize Viva do Bujumbura nimero 13. Arashobora no kudukurikirana no kuri site web www.murundikazifashion.com, hariko adrese yacu yose. Ikoti arashaka kugura igibaririye, ikoti arashaka kuzana guyiwe nkamu kujya nyine ibimeze n'umuderi nkamukorera ufatiye no kwiyomeza iyo yiwe tukamuha iryo koti. Aguze iryo koti arashaka kuzana ikirato cyo tugashyira ku gitambara tukamwongereza katamahera dusabye imyozi yo kwita bonisi ngaha iwacu. Mu ndwi imwe ashobora kuba amaze kuronka iyo koti yaguze iyo komande tukamushorera.
Murakoze. Nikihe mwavuze ibiciro ko biri hejuru kubera uburyo mukoresha butoroshe bwo gukora izo mpuzu, nikihe mutegekanya kuzokora kugira mutume ibiciro bimanuka mu ntumbero y'ukuronka abakiriya kurushiriza?
Nk'inkofe ibihumbi 50, isakoshi ibihumbi 70, hanyuma iryo koti ibihumbi 300 n'ibindi birafite ibindi biciro bitandukanye bivanye ahanini. Iya nibaza ko mu myaka yo muri kazoza bizogenda biragabanya igiciro. Ibi biti kuko tubatera muri kino gihe bishoboye kugira bikaba byinshi, nibaza ko ariyo nyishu ya mbere. Ikigira kabiri ni uko ndiko ndategekanya gutanga ubumenyi mu gwaruka rwo mu ntara ya Gitega, kugwaruka rwo ruzoza kwigisha mu zindi ntara zose, aho abashoboye gutegura izo mpuzu bazoba benshi, ubuhinga bugende buriyongera n'abafite izo nguvu babikore mu mwanya muto. Nibaza ko muri kazoza aho nashoboye gufatira iki gikorwa no mu myaka iri imbere ntazo Burundi abifatira ko cyangwa nanjye Imana ihije ubuzima izogenda biragabanuka, kubera tuzoba turiko turaronka ibiti turonka n'ababikora ku bwinshi no kumenyekana bizoba zagiye ziramenyekana cyane biduhe ingufu zo gukora byinshi.
Dufise Nkeshimana kandi ku murongo wa telefone. Nkeshimana, uratwumva?
Ego ndabumva cyane.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Jewe mpamagaye ndi Gitega, nitwa Nkeshimana Jacques.
Ufise akabazo?
Naye ufise akabazo no kumutera intege uwo mufashoni ariko arakora ibyo bya kera. Nkaba nagomba kumubaza adrese yiwe komplete kuko nari nifuje kuzomufasha kugwiza ibyo biti mu ntara ahomba bisanzwe biri ari byinshi. Nagomba ndamubaze nahakorera neza na neza n'igiciro kimwe kimwe mbwo numvise bumega mwabaze kubivuga.
Reka bishure mumwishure. Anika,
ego arakoze cyane. Nomuha inimero yanje ngendanwa 79 194 79 149 749 749 749. Ashaka kuntelefona ndumva ko ari umuntu afite icyo atereye kidasanzwe, na cyane cyane ko tuko tubakenera ibyo biti dukenera n'imibyaro yabyo. Ego n'uwari wese ashobora kugira icyo anherereye mu byiyumviro. Ego nabyo nyine bigatuma tubikenerera kandi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga tuko tuvuga ku twatumiye Anik Kabatesi afise ishirahamwe murundi kazi fashion rikora impuzu zivuye mu bishishwa by'ibiti zigakoresha ubuhinga bwa kera n'ubwa none. Mwabigize umwuga ico gikorwa canyu nico kibafashe kwibeshaho canke murafise ibindi mukora ku ruhande?
Oya, ubu nibyo bimfasha kwibeshaho. Nari nsanzwe nkorera mu mishirahamwe FVS Amade Burundi bisanzwe bifasha abana yo kugina abanaho nikora, ariho nashoboye kwiha ubutahe buhoro buhoro kuva ukwezi uko kwaza n'abandi ngenda ndashiramo hanyuma akazi gahagaze kuva mu 2015 gushika uno munsi. Nibyo bintunze, nta kintu na kimwe ndabibangikanye. Ego, nibyo bintunze, nibyo biha akazi, nibyo bituma na byinyine bibandanya kuko uko ndandaza niko ndonka amahera yinjira nkasubira nkakora n'ibindi nkarushiriza.
Amafaranga yo gutangura uwo mugambi mwayakuye he?
Ije n'amafaranga yiwanje nyene kubera umwete wo nenda usanganywe kuva niga amashuri yisumbuye niga ku Murango ku mugoroba nkajya guca amafaranga mu maresitora nari narize umwuga wo guteka no gutereva. Hanyuma nejeje amashuri yisumbuye ndonka akazi mu ishirahamwe rya FVS Amade Burundi aho bampemba amafaranga ayo naronka rero nategereza kwiyungunganya kubaho kwirihira amashuri nkongera nkashira mu bikorwa by'izo mpuzu z'ibiti. Nije nagenda ndi duhera buhoro buhoro hanyuma agenda aragira uko ndandaza nongera ngwiza mu nyuma niho nashobora kuronka inguvu ntererewemo n'ubushikiranganji gwaruka nkina n'imico kahama ku ntwaro y'umushikiranganji Adolphe Rukenkanya. Noshimira cyane ko yari yarafite umwe tudasanzwe kwitaho ibikorwa ndiko ndakora kandi byarampa inguvu. Hanyuma yashobora no kumpa n'amasoko nkabambika haba no mu bushikiranganji bw'amahinguriro amakosita n'ingenzi. Nabo nyine narashaka kuronka ubufara amafaranga ashobora gutuma nshobora gukora. Ego, nk'iyo ngiye muri misiyo nkasohoka amahera agarutse nicyo nayakoze.
Witegereje amafaranga ukoresha n'uburyo mu gukora izo mpuzu n'ibiciro uzigurishiriza ko ubona umaze kugira inyungu ziboneka?
Inyungu ziboneka zirahari kuko kuba narashoboye gukora icyo gikorwa gushika uno munsi nuko nadandaza nuko byanga inyungu. Iyo ngiye muri misiyo nkaronka ubwo ayo mafaranga nkadandaza ngeze muri za Afurika y'ubuseruko hanyuma nkayazana mu gihugu agafite n'agaciro nkabandanya nkakora. Ni ukuri novuga yuko ndiko ndarangiza amashuri giherana n'umwaka w'2017 ariko sindiko ndiyumvira gusaba akazi, ndiko ndiyumvira gutanga akazi.
Urakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone aho Richard duteye akamo. Richard, uratwumva? Umengo uvugira kure, sinzi ko wakwegera telefone.
Munyumva?
Ubu turakumva. Uvugira irindi zina naho uhamagaye uri?
Ndi ahantu bita Imwaro.
Irindi zina?
Nitwa Richard Liprense, niko banyita, niyo ngabo.
Ikibazo cyangwa intererano?
Nagire ntangure shimire wo Kabatesi kuri initiative nziza no kuva yagize kugira ngo ateze imbere umuco w'u Burundi nubwo ugendera tose kara ahandi ahandi. Nagenda mwibarize none ko tuzi yuko nk'abantu b'Abarundi usanga bari abitiwe cyangwa se bamenyereye intuze y'impuzu ziva hanze ubona nk'umurindi namubaza afite nk'ubona nk'umurindi ungana gutya abona wabari wahantu basukura izo mpuzu ziwe kugira ngo kubera akazi ko ibyo proje usanga hari ibintu bigoye.
Reka bishure munyarutse
nose igira kabiri nagenda wubaze kurabona ino biti yakoraga impuzu yaba imanda imfungo n'imihororo usanga biriko birahona mu Burundi bavuga siyamvu adodisasi nagenda wubaze nke sitarategi afite wo kubigwiza kugira ngo ibyo bihave nk'inzira
murakoze. Reka bishure ko dufise abandi bari ku mirongo. Mumwishure Kabatesi.
Ndamushimiye cyane kuntera intege hanyuma mbajije ati n'umurindi w'abangana gute mubona bahurumbirizo mpuzu. Navuga yuko umurindi w'abatari bake benshi nk'abakuze bafite uburyo bose baragigura ugwaruka rwa dipfuza cyane nuko nakubikiye ku cyari gisanzwe kuri ku mutima bazigura kubera bazi umuco w'ico byamaze bose kuva mu ntanga y'amashuri gushika bakure baguma bigiye mu Burundi bwari busanzwe bubayeho hanyuma hari hagatima kukumva gushegeza gukunda iby'iwanyu kuko n'umunyamahanga arabihurumbira cyane bariko barabigura n'abazungu batari bake n'abanyamahanga kuko n'akarokeshi kariko kava ngaha mu gihugu nyine hanyuma yambajije ikibazo bwira kabiri kibiko biragwiza gute ko ari biti byagiye birahona ni by'ukuri biti byo n'imanze migumu n'imihororo yagiye irahona kubera kuva ku bami hakaza impuzu z'abazungu zarabuze akamaro nta kindi kintu bashaka kubikoza ibyo biti barabicana babitera ku ngo ugasanga ariko bubaka amabarabara ibyo biti bigenda birahona ariko muri kino gihe ndaronka amatelefone adata asa menshi cyane avuye mu ntara zose z'igihugu bambwira ko bafite ibyo biti bifuza kubidandaza uwo mwanya bamaze kubona akandi kamaro k'ishyirahamwe mu Burundi kazifashe niko bashaka kubidandaza bikabaha akandi kamaro ndabona ko iyo nguvu yo kubitera no kubona akamaro y'icyo bimaze igikorwa naragitanguye kuri uyu wa gatanu uheze twari ku mashuri ya lise direct Tanganyika aho nashoboye gukorana na crede y'ibidukikije environnement ndiko ndashaka kuja ku yandi mashuri yose ahubwo nibagwize amakrede atandukanye ibikorwa bita byinshi cyane baze bamfashe nshyizeho igiti kiba gifite ubwikurikirana ikure neza bawumve ingene bashaka kugikurikirana kuko si ibiti byo gutera mu ibarabara hariho hose hanyuma ndafite n'umugambi wo gushobora kubitwara ku maprovense ku makomini hanyuma soje bice bijya mu banyagihugu umugambi ugoye gutangura gusa k'umumaro w'ibyo biti bamaze kuboneka n'ibindi tuzo bikora n'ubushikiranganji bw'ibidukikije duheruka kuvugana tuganira baranyemereye ko bazamfata mu mugongo nkwiye kugira umugambi udakora ibyo bintu hanyuma bakantera intege ndafite ugwaruka n'abantu bafite umwete cyane ugwaruka iyo urungitse niyo ruja ubahamagaye ati ngo dufashanye ibikorwa by'iterambere mu Burundi nabonye baseruka ubwa mbere iyo ubarungitse mu makosa bakagenda uko nyine ariko nabonye ugwaruka jyewe dukikunje turi kumwe dufite umwete twaratanga ukwezi ibikorwa byo gutera ibiti mu ntara z'ibihugu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC amaze kuja mu mahayanishwa mahayanishwa mwagiyemo mwabonye impuzu zanyu n'ibindi bidandazwa bivuye muri ivyo biti babifata gute?
Ego je nabonye babikunda cyane dufashe nko mu kwezi kw'12 k'umwaka uheze natahanye ikibanza cya mbere muri Afrika yo guseruko tukaba twari twagiye tutari bake abanyabuhinga barashika barenga 500 barampa urupapuro rwo kunshimira nivuga yuko narote the first best exhibitor award cyane cyane izo mpuzu barazihurumbira bagahurumbira n'umuntu ariko arazidandaza ndazisigura mba ndazambaye ndakora ikintu nkunda kuko nkaba imana yantije n'umwanya nkajya ku ishuri kugira ngo nshobore kuvuga ubwo rurimi rw'igifaransa nshobore kuvuga icyo rurimi rw'icyongereza nshobore kuvuga igiswahili gishobora gutuma icyo kintu ndandaza nshobora kugisigura umuntu agahurumbira kumenya n'icyo kintu nizo nguvu nabonye zikomeye zidasanzwe hanyuma nta n'amezi abiri haciye nyine mvuye muri Afurika y'ubuseruko ngaho mu Buganda aho nashoboye kujya guhayanisha ibijyanye n'umuderi muri Afurika y'ubuseruko byari ibintu bihimbaye cyane n'ubu numva ko ikinezereza rwose.
Hanyuma n'izihe ntambamyi mufise muri icyo gikorwa cyanyu n'iyo migambi yanyu?
Intambamyi navuga yuko muri kino gihe ni uko ibyo bikorwa biramaze kumenyekana cyane abantu bamaze imyaka bariko barabyumva biramaze kujya mu binyamakuru byo ku isi yose nipfuza kuronka isoko cyane cyane amasoko ndose nk'amasoko mfite amakote dokima meza cyane bakoresha amakonferense n'ahandi nkakora nzoba ndikondugurira imipaka hanyuma nkaronka uburyo bizoza ariko biramfasha amaze kuronka uburyo buzofasha ko nshobora kujya no kuri interineti nkaraba nari nka invitation nko mu masalo culturele amafoire n'ibindi nkaba mfite uburyo nshobora kwirihira kugira nshobore kujya muri amahayanisho ashobore kwishikana ku isi yose ibyo byipfuze ni icyuza nyamukuru
ee umuntu ugitegereje mu mirimo y'ubudandaji abantu barakunda kwigana ibintu abandi bakora bo bariko barakwigana muri ubwo buryo nikihe mwashizeho ivyo no kwita kugira mwikingire gushira ko nka label etiquette cyangwa style mukoresha mwisangije?
Ego etiquette turayishyira ko MF mu rundi kazi fashion mugabo turacyari ko tugigana ayandi madroit ayandi mategeko ashobora kudufasha kudukingira ahanini iya nkaca mbandanya rero kubandanya nkora byiza kuko ahanini ya ibyiza nivyo byirata ushaka kwisaha sindabona abandi ariko ibyiza nivyo byirata kuko umuntu yatanga icyumviro bwa mbere icahejeje kiba ari nka buryo abari kintu cyarangije umutwe w'ubwenge mvabwenge ni ibintu bisaba ko umuntu amasaha 28 gushika kuri 28 usanga ari byo tugenda tuyatumbereza mu mitwe yacu dushaka guhinyanyura ku bushaka kongereza kw'akantu hari nk'impuzu ubunyize mu 2017 turi ko karabizo natanga mu 2008 urabona ko atasano rininiya isaro rihari ni bito cyane nagiye ndashira kw'akantu nongera kw'akandi ndabo cyane cyane nguma yuko ari impuzu itonona akanovera k'isi ataprovishimu ikijamo iguma iri sansa na kirere itagiye hamwe iboze ishobora no gutereka ikintu kigashobora gukura hamwe uyibonye iyo mpuzu igutegereza kugira amazinda ahubwo ushobore kumenya iyariyo sinihutiye guhindagura.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Vincent Vincent uratwumva?
Yego ndabumva.
Mwavuga irindi zina naho mpamagaye muri?
Nitwa Sibomana Vesa nkaba mpamagaye ndi mu ntara y'Amakamba.
Eh, mufise akabazo cyangwa intererano?
Yari ni intererano.
Eh.
Ubwa mbere nagira nankuraje uwo mushiki wacu ku migambi myiza kumbure ariko arakora kuko uriko araraba akaranga kabasokuru kariko kagenda kagirire kabiri za kantu gasa n'akabazo ku bijyanye n'ukuntu ibiti uriko araraba ibyo biti bavuze by'imimanda imivumu n'izage n'ibiti naho gitera gisa n'igiteba gukura rega hari icyo waba barakoze hari icyo uwo mushiki wacu waba yarakoze ufate abonye nabo muri environema kugira ngo bashobore gukingira bike byari bisigaye ku buryo ibyo bariko baratera ubu byohava bihurirana ni byohava bimaze gukura bigaragara ko bishaka guhingurwamo ibyo bikoresho byohurirana n'uko ibyari bihari bisa n'ibyahebye
neka
uriko araraba igiti mu Burundi gisa n'ikibangamiwe cyane kandi n'ibyo bavuze na byone ndeko ndaraba nk'abamerereye bisa n'ibirimo mu bitwibangamiwe.
Reka bishure musana mwari mwavuze ko mukorana n'ubushikiranganje bujejwe ibidukikije mwishure icyo kibazo.
Ego ubushikiranganje bw'ibidukikije ntagiye kirekire cyaciye tuko turavugana nuko ariho hageze ahanini yanabanjije gukorana n'ubushikiranganje bubiri rwa rukina n'imico kama hanyuma ndakora n'ubushikiranganje bw'urudandazwa ingenzi n'amahinguriro kuko nibo bafata urwego rwa mbere guha agaciro ibyo mpuzu kuko urabona ko ndazikerukira igihugu zambarwa tukaba twari dusanzwe dukorana ubu rero haragezeho ninjira mu bushikiranganje bw'ibidukikije ari niyo mpamvu jewe namaze gufata uwo mugambi ndiko ndakorana nabo kugira dushobore kuraba ingene dushobora kubitera ahanini yamaze kuraba ko igiti kitubahirizwa umuntu adata abarundi batari bake baca ku giti bakagihonyera haba ku mashurwe cyangwa ku mabarabara nkaba ndagikunda cyane umuhanzi ko atari igiti cyo gutera hariho hose niyo mpamvu mu mpamvu zo gukingira izo giti aricyo gituma natangiye guca ku mariyetivike n'ahantu haba hazwi haboneka muhana amasezerano kugira icyo giti kize gikurikiranwe neza niyo mpamvu ndi kudakora ku mashure kugira gifasha abana kwiga babona ibyo biti turandika ko tukavuga ubwoko bw'ico giti babigishije bakabiraba hakaba ariho nayo makrebe y'ibidukikije aca byita akabikurikirana niho twage turahera kugira twumve yuko bishobora gukingirwa by'ukuri kuko iyo mibyaro niyo ajya ahantu hakingiwe imwe mu myaka ibiri itatu izo tanu mibyaro igera 500 hanyuma tuce tuja rero no ku makomine ku maprovensi bose mufitaniye amasezerano uko tuzatiko turakora ibyo bikorwa niko abanyagihugu bazo bariko barabona ibyo biti ingene tubizize tubabwira ingene bimeze mwese aza batagwa kubitera aho bica nk'itwaronde n'imibyaro sibahe kuko si ibiti twavuga turiyambiye mu mashamba dutere kandi cya kabiri naco Burundi burimo baguma bavuka ari ku bwinshi babiteye uruhande rumwe bikaba byinshi mu myaka izabo bitema bihuta bashaka kubyubakira ku bindi bintu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kHz 11835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri ko mukurikirana ikiganiro muri sanga aho twatumiye Anik Kabatesi afise ishyirahamwe murundi kazi fashion ikora impuzu zivuye mu biti. Nashaka kubabaza kuri izo mpuzu zira meseka umuntu ashobora kuzimesa zirarama canke hari ibibazo zoba zifise
agorogwa urashaka kuzibasha kuzigorora mu buhinga bwa none muri clean shop dry cleaning yashaka kumesurirwayo hagize imesurwa n'intoke mu mazi nk'izindi mpuzu n'impuzu n'ubijyanye n'ubucafu zidatakunda gufata inkungu kubera nta bucafu bupfa gufata ziracyarijyana ku ijana atabindi bintu birimwo kera byarashobora gucafura kuba bazishyira ko amavuta y'inka y'amavuta y'inka akaguma abika bwa bucafu hanyuma ntizishobora kujya mu mvura nyinshi kuko nta kintu na kimwe tuzashobora gupiramo tuzihinyanyura ngo tucuye kuzihindagura. Imana iduhaye kuramba ahanini ni uko banza bakabona izo mpuzu z'ibiti zari zimeze ubwenge buguma bwiyongera ko umuntu nawe koma yiyumvira tuzogenda turatera intambwe uko Imana izoduhaye kuramba canke abandi bazobona aho nzobangejeje muri imyaka izoba imbere dukubita iyindi ntambwe kandi ubushakashatsi buguma bugumizako.
Hari impuzu umuntu ameshe zigenda ziraseruka zigatituka izizi wanyu ntizitituka
izo mpuzu zo kuzambara ntizitituka ahubwo kuzambara ziroroha nta kujya kwamabaze original akiri mashasha no kuyambara imyenda ni gatoya asa n'atagize ariko kuyambara ibyo ndiroroha cyane igenda irongereza ryabara igatabuka nk'izindi mpuzu zose kandi ikongera ikabarirwa nk'izindi mpuzu.
Mwavuze muretse impuzu murakora n'ibindi nk'udusakoshi murakora inkofero n'ibihe bindi mukora?
Turakora amagugu ubwa mbere narakora n'amashusho yo gushariza mu mazu ariko ubu sindiko ndabikora cyane ndabifitiye umurindi inyuma y'amashure ngira ndangize muri uyu mwaka ahaniniya n'amasakoshi y'abakenyezi n'amaposte dokima meza cyane navuga yuko nk'amakofi hose bose bayakenera ikintu wambwira nandika ko ndandika ko nkoresheje irangi ry'ibizungu nkashira ko izina uburundi canke akazina k'ishirahamwe canke logo turabishira ko hanyuma hariho imvutano zirakorwa mu muderi wacu impuzu z'abakenyezi zozo zirashoboka zose iz'abagabo amakoti amajire inkofero nziza zidasanzwe.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC tugaruke ku mirongo ya telefone Stanislas aduteye akamo. Stanislas uratwumva?
Mwiriwe neza.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Stanislas karahanyuze.
Uhamagaye uri he?
Ndi Kigali mu Rwanda mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo mu majyaruguru.
Ufise ikibazo canke intererano?
Ikibazo manza ndamanza gushimira umutumirwa namwe mbashimira Ijwi rya Amerika. Icyo nagira ngo mbaze umutumire nagira ngo mubaze ko ndikumva yarabashije kuba batera imbere none nk'umuntu ashobora kuba yashaka nk'akazi yabasha kuba yagatanga ese nka aderese ze kugira ngo umuntu abe yamubona amukeneye ni nk'izihe. Murakoze cyane.
Murakoze mu mwishure Anik.
Murakoze cyane hanyuma ukeneye nk'akazi iyo dukeneye akazi turagatanga ego turegera nk'abo tuba dukeneye mu uwo mwanya tugakorana hanyuma hariho n'abadandaza navuga ko nabo nyine bashobora kuronka ubundi buryo bw'akazi kurangura bakabidandaza aho baba bageze bakabironkamo inyungu. Hanyuma adresse barashobora kuturondera no kuri page ya Facebook Murundi Kazi Fashion bashobora no kuturondera ku nimero gisanzwe tugiye dukoresha 99 amajyana 914 amajyana 99 amajyana 914 amajyana 99 ni naho muhora nkoresha no kuri WhatsApp no kuri email yacu kabatesi@gmail.com no kuri site web bashaka kuturondera www.murundikazifashion.com adresse zacu bashaka kuzironka kandi tugakeneye ibyimbiro byanyu.
Urakoze. Umuntu yitegereje ku kibazo cy'amasoko mwavuze ko mushorera cyane mufite abakiriya ngaho mu Burundi mwagiye no muri aya mahanishwa ni ikihe muri ko mutegekanya kugira ngo mugerageze kwagura ayo masoko mushorere no mu bihugu byo mu mahanga?
Kiko dutegekanya cyane cyane kurondera uburyo bw'amasoko nyene nyamasoko aho twayaronka tukaronka nk'amasoko nk'aho barangura bakazana amahera akwiye kugira uko amahera yinjira niko dushobora kujya no kuri internet tukaronka ubundi butumire kuko nk'ishyirango mu Burundi kazi fashion yamaze kumenyekana mu binyamakuru byinshi nka magazine Amina ni international d'accord ça c'est n'handi izo umunsi twarose uburyo gushaka gushika nko muri Europe tugashika Australia tugashika no muri Etazini nibagomba babibona mu mashusho gusa babibona kuri internet nibaza ko ariho azo bari uburyo nyago gukuguruka gushaka kwagura imbibe kugira abantu bashobore kuzikora ko bazigure bazibona izo twigifuzo dufise ariko turabye twahere tukaraba naho dushitse ku isaha kuko intambwe sinto ni intambwe ririya cyane kubera ahanini ya nuko ibikorwa nkora ikimpimbara gutumba nuko mbona ko isi yose abatari bake barayinezererewe barabihimbariwe baratahura agaciro kabyo ntibabifashe nka stilisme nk'impunzi zisanzwe ariko bazifashe nk'agaciro kadasanzwe.
Wabuza ko waronse agashimwe ako gashimwe ka wakakiye gute kaguhaye inguvu gute n'igishika cyo kubandanya mu kazi kawe?
Agashimwe kambere nakahawe na Organisation Internationale de la Francophonie ibihugu by'Ubufaransa mu bihariwe indwi y'Igifaransa yari Certificat Jeune Scholaire du Burundi twari garuka 10 ngo rufite umwete mu bisata bitandukanye hanyuma hari itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu 2014 candonka agashimwe mu gihugu cy'u Burundi nahawe n'umukuru w'igihugu ku itariki imwe y'umunsi mukuru w'abakozi mu kwezi kwa gatanu aho igitega mu 2014 ampana n'akabahasha aho ujya gufata akantu ko kunywa hanyuma ndaronka n'akazi gashimiriyeho kadasanzwe ariko no kuronka naho nyine muri Afurika y'ubuseruko mu bashoboye guseruka bafite icyo baserukanye kidasanzwe ko bavuga innovation ni talaba bo muri Afurika y'ubuseruko bampamo umwete kuko ndase nk'abo twari tungana ingene bari buzuye bari benshi ubwo n'ubushimwe nagiye ndaronka ntariko ndahiganywa ariko n'abandi ko ndasigura ariko ndadandaza ndiko ndinjiza amafaranga ndiko ndamenyekanisha ibyo ndiko ndakora ndiko ndabikora umutima uryoshe mpimbawe cyane sinari nzi n'uko ndi mu higanwa ayo ubwo bushimwe ndiko ndakubwira ubushimwe bw'amateka na rose si ubushimwe nahiganiwe ko
hariho umugambi watangujwe na wahoze ayoboye Amerika Barack Obama umugambi wa yari ugerageza gufasha abanyafrika bakiri bato bimboneza nko mubijanye no gushiraho imigambi ijejwe iterambere mwo ba mwari yumviye kugerageza ku guhiganwa kuza muri uwo mugambi kugira bibafashe kumenyekanisha ico gikorwa cyanyu iryo shirahamwe ryanyu.
Ndindiriye inyishu naramaze kuja naramaze kwiyandikisha ndakompleta ndashira ku byo badusabye ndabikoze muri programme izoza y'umwaka uze mu 2018 nabibwiwe n'urundi rwaruka rwari ruvuyeyo kubera bavuga bati abatari baketi kubera ikigo utashe kumenya umugambi w'iterambere kugira nawe ushobore gushika kandi ufite umugambi mwiza. Ndindiriye inyishu Imana ibifashijemo ego ndabeko ndagishaka kuhashika.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC harakabazo nibaza ko ne kukabaza mu ntanga ariko ntacho kanjemo gutyo kangarutsemmo ni kuko imwise ryo shira hamwe ryanyu mu rundi kazi fashion
nari nabivuze mu rundi kazi ryaje na kazi nabampaye kubuhiza batangwe ko mbona mwiri bikogwa nka kujya ushaka kumva ngo bana kayifa kidumu yitwa na kaya amazina baha batare batandukanye nanjye kwa bambona mu iki gisada batangwe kuyita ngo mu rundi kazi kwa bona ko nishimiye ico yiwacu y'abarundi hanyuma batangura kubona mu rundi kazi n'ibikogwa nkora nkabona bose n'iryo banyita uvuze mu rundi kazi bace batahura impuzu y'igiti hageze kugura ishyirahamwe imbere y'amategeko muri API des investissements niho nashashira ko fashion ruga nshobore kujuragiza abantu batangwe kumva ibyo bikorwa tubikora turakora ariko ubundi bwo nko mu bana mu baguzi bagura cyane cyane nabonye abantu b'abagabo bakuze nk'abagabo bava ku myaka 50 biduga n'abantu b'abakiriya banjye benshi cyane mbona bagura ibi bintu baba bihimbariwe cyane iryo zina rero ryavuye ngaho iryo shyirahamwe ryari rivuye ku zina bariko barantazira amazina y'ubuhizi mu rundi kazi.
Abadamu bo ntibazigura kuvuze ko ari abagabo cyane?
Abadamu barazigura ariko navuga ko abantu b'abagabo aribo benshi mbona cyane babigura gusumba n'abakenyezi.
Tugaruke ku mirongo
y'imyaka benshi babigura n'abantu bafite imyaka iri hejuru cyane bakuze.
Muvuze gutyo ni ikiye muzokora kugira ngo mugerageze gutuma muresha abakiri bato bashobore ko nabo ni benshi ndibaza nabo ko muri ko murabarondera kugira babe mu makiri amanyu.
Ego abakiri bato nababwira cyane cyane nubiteho iby'imico batahure akamaro k'izo mpuzu. Izo mpuzu bazumvise ntibatangire kuvuga ngo uyu mpuzu ngo kuri kwishyura igiciro cyangwa ngo bimeze gutya ngo batangire gukompara na le na sitasiyo n'ibindi, ariko babanze babone akamaro k'izo mpuzu. Izo mpuzu ni izinyabuhinga, ni ubwenge mvamutwe, ni iz'umuco, ni impuzu zifite akandi kantu kadasanzwe. Igituma rero kenshi nibaza ko urwaruka rurazikunda nk'uwo benshi bashaka kumenya kubikora, abandi barabyifuza ntibarashobora kuronka ubwo buryo bushobora kugura inkofi y'ibihumbi 50 urabyumva. Ariko mu rwaruka abantu ba mbere bazikunda ni abantu b'abatiste, abatiste, abaririmbyi, abo bakina amafilime, bagiye bose ndabona bo ko ari abantu ba mbere babigurumbira.
Tugaruka ku mirongo ya telefone. Pascal aduteye akambo. Pascal, uratwumva?
Ego, ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye, uri n'ikibazo cya intererano?
Nitwa Niyonkuru Pascal, ndi Bujumbura mu Kamenge.
Mufisa akabazo cya intererano?
Nagomba kubaza uwo mutumire, nk'izo mpuzu z'ibiti bafise abakozi bakoresha bangana gute? Ibyo mu gukoresha abo bakozi barisunga amategeko mpuzamakungu ajyanye n'abakozi mu kumubaza ko abarihira NSS, abarihira ziriya Frais Sociales zose, wewe ariko arakorera kuri ayo mategeko abona yunguka gute? Abona bigenda gute? Cyangwa nk'urwaruka yotanga yotanga ubuhamya bumeze gute ku buryo n'abandi bogira umwete wo kubyijyukira kuri izo mpuzu z'igiti? Cyangwa ikindi, aho akarusho yiyumvira izo mpuzu z'igiti zisumbya izi mpuzu zisanzwe, nakahe agerageze gukompa? Ibibazo byanjye byari ibyo. Murakoze.
Reka bishyura mu mishyura ni
ego. Arakoze cyane. Akarusho zifite ni uko ari impuzu zitonona ibidukikije, nadukoresheje impuzu z'ikizungu mu igahera aho ishoboye kuyita nibora, naho hatera n'akarengarenga gatomati ntigashobora gukura, ariko impuzu y'igiti iheze ni umwavu mu bindi bintu bikabandanya. Igira kabiri ni uko zifite agaciro kidasanzwe, kuko ni mu muco w'iwacu. Aha mwumva ziriza ziseruka zikajya mu mahanga cyangwa abanyamahanga bashaka kuzigura, ni uko baba bashaka kugura ibintu batamenyereye cyane, bashaka kumva ari dufite icyo biko biraranga mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma kugwaruka rutari ruto, ndazi ko ugwaruka rwinshi ruko rurandorera, nk'abo banyeshuri baraza bakabona ibyo ndiko ndakora, bakabona ko bishoboye kunyikumvishaho muri kino gihe abantu benshi akazi bagakeneye. Hari hasanzwe bose bashaka kujya gusaba akazi, ariko bakabona ko gashobora kuntunga, bakaza nkavuga ati ni mushore tungana, ugwaruka tungana, barambona ko akarorero. Hanyuma ku by'ubumenyi hariho amaforomasi ategereza kuzotangwa mu kujyanye no gukora icyo gishishwa ku rwego rwa mbere. Hanyuma ibikurikira kenshi ndi ko ndayaga n'ayo mashuri muri kino gihe, ariko ari gishikuru ya entrepreneuria, kumenya kwibeshaho. Uwo wese ndamubwira ati munashobora kwibeshaho kigihe umugambi atambuka yakomeye igikuru n'umutima nicyo wifuza gushika ko. Sinzi ko ari kindi nawe nibagiye kwishura. Yambajije ati abo mukorana bangana gute, murabakurikirana imbere y'amategeko? Ni uko ishyirahamwe Murundi Kazi Fashion, Uganda Murundi Kazi Fashion association irategereza gutanga ikori, isangiye yanditse imbere y'amategeko n'ibintu byose bisabwa n'amategeko, itegereza kubigenderaho.
Muri make tugiye kurangiza, n'ibihe bibazo abantu bakunda kubaza iyo babonye nk'abambaye izo mpuzu, babonye izo mpuzu?
Benshi ibibazo babaza, babaza ati none unyagiwe byogenda gute? Ikindi nacyo babaza, bakunda kubaza n'ubyiga gute, n'ubyiga gute gukora iyo mpuzu? Ubumenyi buracyashaka kubumenya gusumba ko benshi ntibarashobora kubimenya. Ahanini iya bihagaze nk'aho, abandi bakambaza ngo none zambarwa ryari? Iyo batarabona iyo mideli babona ko ari ikoti bashaka gushyira kuri jinsi bakambara. Ibibazo ntibirahera, kuko ni ibintu biri muri kahise k'Abarundi n'abanyamahanga n'abashoboye gukoroniza igihugu cy'u Burundi. Mugabo bashoboye kuronka ingene babikora ko murakoze radio televizion nationale yarakoze
murakoze umwanya uratu murakoze
ariko abo nabandi bariko barashaka ko twokora dokumenti
murakoze anike umwanya uraduheranye tuzobandanya iki kiganiro yari umutumire wacu anike kabatesi ayoboye ishirahamwe murundi kazi fashion twako turaganira ku mwuga wiwe gukora impuzu zivuye mu biti dushimiye rero namwe mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro mwa naterera mwari kuri radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga